abo bantu bakora ivyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero.
Undi yaneza cha inyeretse mukenyezi w'abana batandatu mu gatondo ko kwa 20 ukwezi kwa 11 ijuru ryamuguye ko igihe yazinduka aja kuraba kiziga cha Kelsey Teka agakobwa kiwe k'imyaka 5 kagira 5 mu bana batandatu biwe. Uwo mugore yiranya abana ari wenyene umunsi yamahana mu rwako yayaroye gucuruza maze atahuka atabona icyo kibondo bwake yumva inkuru mbi.
Ndagerageza ndarondeza hose ndabura ucyoye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibyamfura mbi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 amererwa nabi uko aye birababaje.
Kugera ubu amatohoza aracyakorwa nta bantu bakoze ico caha bashengezwa mu butungane ariko harabikekwa babiri bafashwe. Izaca inyeretse yasaba ubutungane guhana bwihanukiriye abakoze ayo mahano.
Abo bantu bakora ivyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero kuko ibi bintu birababaje kabisa birababaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi birateye n'agahinda.
Ubwo rupfu benshi bagereranije n'ubunyamaswa bwakorewe icyo kibondo rwababaje benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'Abarundi kubera ko kigeme kavuka mu muryango wa mikoro make kaciye kaja gufubwa ubutarariye. Umunyamakuru w'ikinyamakuru citwa Yaga mu Burundi yanditse kuri iyi nkuru afite agahinda yagize ati Kelsey yatawe nk'aho atigeze abaho. Bamwe mu babyeyi nka Jean Marie Ntamvukiye baramenye wafashe ku nguvu umwana wabo. Uwo mugabo muri komine Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke yiriwe kuburana n'umwarimu yafashe ku nguvu agakobwa kiwe k'imyaka 11. Sentare y'intara yamuhanishije umunyororo w'imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5. Hari kuri uyu wa kabiri Ntamvukiye arashimira urwaciwe.
Wakire neza umvunya akanyinshi yego kugira azoveyo yihanuye bakaza bahanwa nk'uko nyine.
Dieudonné Bigirimana ari mu batabaje ubutungane nawe nyene yabwije ijwi rya Amerika ko anejerejwe n'uko bwigenjeje.
Ni ukuboko twaguye mu gahundwe hama dusaba ubutungane ko bwokurikirana uwo muntu yagirwa ico caha twavyakire neza cane twasaba ko ubutungane bwohora nk'uko.
Amahano yashikiye akigeme iteriteka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagarutse ko ku wa mbere w'iyindwi yugurura isekeza ry'iminsi 16 ryo kurwanya ayo mabi. Aha Angeline Ndayishimiye yari mu ntara ya Kirundo mu buraruko.
Mwari yumviye namwe mu nzu ihese ibara ry'agahomera umwa ryakorewe umwana w'umwigeme iteriteka Kelsey yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi. Turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayite n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi.
Mundu biheze kandi mu ntara za Kayanza Muramvya na Rumonge amasoko yacu yizigiwe yatubwiye ko hari abana b'abakobwa bafashwe ku nguvu. Mu Rumonge imisoro yabikoze yanifashije amashusho iyakwiragiza ku mbuga nkoranyambaga. Ku wa gatanu uheze babiri muri bo bahanishijwe imyaka 30 umuto muri bo w'imyaka 15 ahanishwa ihadabu y'imiliyoni 5,400,000. Rubem Bizimana umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe amategeko arafite insiguro izashitse.
Byaciye bidukaburira ko tugiye kongera guhimiriza cyane abana b'abahungu kuko ha mu Rumonge hari ikintu gikomeye barata amashuri kubera kuja muri Zambia kuja sauza. Urumva umwana agaca agarukira mu y'umunani agaca yigira Zambia kubera amahera agarutse agaca abandi bana babona ko ahubwo kwiga uri kuratakaza umwanya.
Urunani rw'amashyirahamwe hane agateka k'abana mu Burundi FENADEB ruhurikiyemo amashyirahamwe yarenga 80 rwemeza ko ingeso yo gufata ku nguvu abakobwa yabaye nk'akaranda. Kardinali Mbaruhije umuvugizi w'urwo runani
bafatiye kumbe mu kiringo cyo kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka mu kwezi kw'icumi tufise abo twashobora kumenya ko bagiwe ibyamfura mbi abana barenga gatoyi amajambi 80 kandi murabona uko biri ku murindi muniniya cyane ugereranyije ku mbere mbisi iheze.
Asaba umuntu wese guterera kugira uwo muco mubi uranduranwe n'imizi.
Hageze ko tumva ko abarezi bari muri umbo numva ko vyikwari kibazo gikomeye cane ubwo amashirahamwe canke ndetse na abo bose bafise ico bafasha mu cyari cyaka abana batisa ku vyukuri kukorera ko cane kugira ngo tubenge turwanya ayo mabi ako kabigashikabisa.
Umukenyezi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico asaba ubutungane kongereza ibihano vy'abahohotera igitsina gore.
Tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe mwumvise ko bariko barasubiramo amategeko kongereza igihano cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi
kugera ubu mu Burundi munyororo muremure wanishwa abagiriye gufata ku nguvu ni imyaka 30 eroje urika neza ijwi rya Amerika.